mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yavugiye Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Uno mutama yihiriye mutama wacu n'umuntu yari afite ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera.
Uwo ni Dunia Obede watojwe kuvuza ingoma na Antime Baransakaje uherutse kwitaba Imana umurambo we ukaba washyinguwe mukanya. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye inguzanyo izajya ihabwa abanyeshuri bakaminuza aho guhabwa bourse nk'uko bari babimenyereye, turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mukanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Umukambwe Antime Baransakaje wamaze ubuzima bwe bwose higisha kuvuza ingoma, akaba yaratumye u Burundi bumenyekana mu mahanga, akaba aherutse kwitaba Imana umurambo we washyinguwe mu kanya gashize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yari ahari adutegurira iyi nkuru.
Ibirori byo gushingura n'iteka umunsi Antime Baransakaje wabungabunza karanga k'ingoma y'u Burundi kuva mu ntwaro ya cami vyabereye ahitwa mu Gishora muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi. Aho mu Gishora niyo mpamvu ko ingoma z'u Burundi ivyo birori vyitabwe n'abantu batandukanye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganji w'ugwaruka Nino n'Imico Kama, abayobozi bakuru umushikiranganji bunyuranye, abaserukiye amashirahamwe atandukanye, abashinga amateka bavuye mu ntara zitandukanye, nabihebeye Imana nka Musenyeri Bonaventura na Imana umwepiskopi wa diyoseze ya Rutana ari nawe yahezaga iyimva ya Antime Baransakaje. Shimira Imana Oscari yaserukiye abatimbo b'umugwe mu Gishora aho hanimu yakorera imirimo yiwe niwe atanguye kuvuga ijambo aho yavuze iragi basigiwe n'umuhisi Antime Baransakaje.
Mbere yuko bamujana kwivuza i Bujumbura hari akajambo yigeze kuvuga ati nimuntege abiri ndababwire kandi muce mwandika ntihazogiye umuntu anyiyitirira ati ni jewe ntwara abatimbo mu Gishora. Arasubira ati nisunze amategeko abakurambere basigaranye nkaba nashaka ko namwe mwoyasigarana.
Hari haje n'imigwi itandukanye y'abatimbo bazi ico Antime yamaze. Dunia Obede yigishijwe ingoma na Antime Baransakaje yari aje aserukiye umugwi w'ingoma uvugiriza mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.
Uno mutama yihiriye mutama wacu n'umuntu yari afite ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera. Akarorero ka mbere hari yadukije abagore bavuza ingoma muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Yaciye amanuka i Bujumbura acaraza arambwira ati Dunia nimwe muri hano hafi ndabasavye muhaguruke abo bakenyezi ntibasubire kuvuza ingoma.
Hasumta babona nkuru umukobwa wa Antime Baransakaje ku izina ry'umuryango wa Baransakaje yashimye abantu bose bitanze mu bikorwa byo gushingura niteka umubyeyi wabo. Yagiriye kasaba ko leta yobaguma hafi. Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganji w'ugwaruka Inyino n'Imico Kama ku izina rya leta y'u Burundi yagarutse ku byaranze umuhisi Baransakaje.
Umuhisi yatanguye kuvuza umurisho w'ingoma kuva akiri muto cyane, ageze mu bigero yarihebeye ingoma mu kuzikundisha abandi, mu kuzigisha ugwaruka no kuzimenyekanisha mu Burundi no makungu. Yaritanze mu kwigisha ingoma ku mashure no mu ntara zose z'igihugu. Kuva ingoma zivugirizwa umwami Antime Baransakaje yararanguye amabanga menshi ajanye n'umugigwa w'umuganuro. Yaritanze rero mu gukomeza iyo ragi kama ry'igihugu cacu, mu kurikomeza mu bakiri bato ahereye aho yataye uruzogi. Yaramenyekanishije aho karanga ku isi nzima, haba muri Afrika, Iburaya, Amerika, Aziya na za Australia, atako arabungabunga nk'amata y'abashitsi ikirimba ndangakaranga c'ingoma zo mu Gishora, ikirimba citiriwe amamuko y'ingoma z'i Burundi.
Kubera ibikomeye yamariye igihugu c'u Burundi, leta yiyemeje kumubakira icibutso. Jean Bosco ntunzwe n'Imana.
Turakenguruka cyane bimwe bivuye ku mutima, ivyiyumviro vyiza vyamye bimuranga n'intumbero yashikirije mu gikorwa cyo kwandikisha ingoma z'u Burundi ku rutonde serukira makungu gira gikama tagegwa kwa UNESCO kwabereye mu gihugu cy'u Faransa igenekerezo ya 2026 munyonyo ibihumbi 2014 aho Burundi bwateye biteka ridasanzwe mu makungu. Leta rero y'u Burundi yiyemeje kumwubakira icibutso maze azabe intibagirwa mu mateka y'igihugu cyacu mu gwaruka ubakuze no mu ntwari z'u Burundi.
Hanyuma baranshakaje yari yavukiye ku musozi Masasu umutumba wa Gishora komine ya Geta intara ya Gitega afuye afite imyaka 82 mu Geta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakoze na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi 5 mu bari bahagarariye abandi bari mu maboko y'inzego z'umutekano, mu gihe abandi 8 birukanywe igihe cy'umwaka. Abo banyeshuri bari bamaze iminsi basaba leta kwisubiraho ku cyemezo yafashe gikuraho imfashanyo bahabwaga. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza afite inkuru irambuye.
Abanyeshuri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura bajanyweyo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Bane muri bo bari mu baserukira abandi abo bita abaderege. Umwe nawe yahoze atwara urwo rwego rw'abaderege, ubu yari mu myimenyerezo yo guheza amashuri stage. Abo banyeshure bajanywe mu Mpimba babanje guca imbere y'umushikiriza manza muri pariki kubukira sentare nkuru ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bagirijwe kugumura abandi banyeshure instruction mu Gifaransa imbere yo kujanwa imbere y'umushikiriza manza. Abo banyeshure bari bafungiwe mu iperereza waramaze igihe kinini yarahabaye iminsi 15. Bagenzi babo bemeza ko iminsi bamaze bafunzwe batahohotewe. Umukuru w'ishirahamwe rihanira kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu wa Hevi afata ifungwa ry'abo banyeshure nk'ihohoterwa rya kiremwa muntu. Nixon Habonimana:
ni ibintu birengeye ubwenge. Ni ukuri tugeze mu gihe tubaza ko dufise abategetsi ntibaza neza ko hageze gufata ingingo babanza kwiyumvira ibyo bakora. Ni ukuri birababaje, ni ukuri birasiga ubwenge aho hageze ko umuntu yitura ubutegetsi, hageze ko umuntu asaba icyo bamukorera kandi biri mu burenganzira bw'umuntu. Aho abanyeshuri n'ukuri uravye ibyo bagiye gusaba kandi byumvikana bati kugira tubazivye hinge tubafunge hinge tubatoteze, abandi nabo baje kwirukanwa n'akarenganyo katagira izina.
Imbere y'uko izo ngingo zifatwa, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yari yatanze ibyemezo byerekana ko abo banyeshuri bakoze amakosa. Gaspard Banyankimbona:
twasanze ari cyanopita estroferi, hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa batabizi. Benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe. Amazina amwe nta mukono uri imbere yayo, ahubwo hari amanimero ya telefone. Ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO. Iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri urwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemo.
Ibishyikirizwa n'umuyobozi wa kaminuza byarabeshejwe n'abarongoye. Patience Mbonabuca atwara urwego rw'abaderege:
nk'uko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo abandi bahejeje ibibazo bari ruguru, iyo ngingo yagiye gufatwa muri ako kanya, hanyuma turabwira abandi dukoresheje telefone batari hafi. Ibyo tubyumvikana twese, abari kure baca batanga uburenganzira uburenganzira muko babashira ku mukono mugabo kuko bigoye twa dushaka kuri nimero ya telefone y'aba bantu bavyemeje kugira ngo nihagira ikibazo bashobore ku telefone kuri iyo nimero bamubaze yuko cyavuye muri we nyine ubwiwe nta escroquerie yabayeho nimba afite amakenga aratira akanya agende muri presidency arabe aho twandikira ico bitwa petition ugwandiko gwa bishwa ndika president aha abanyeshuri dushika ibihumbi 2024 twasinyije amako yacu arabe ko atari amazina y'iwacu abanyeshuri nyine atsinzwe arongora iyo imbase crockery abaderege bose twatubashira ko binyenye twashizeko turi mu majana 230 nabandi katoyi gucyo ariko hasinye abashika injana na 178 nta escroquerie yabaye ikabamo twashaka kuzuza abo bose ingitegeye cyose
mu gihezo mpari zikomeje kwiyongera umukuru bahe barabona zimwe mu nzego zosukamwe mabisi
muri cyo gihugu hari inzego zitari nke zishobora kumviriza uyu canke uriya mu gihe arenganijwe nabo mutunganirije aha no shobora gutera nka akamo ugwego gumuhuza no kuri zwavyiza hamwe go korera kuri ico kibazo no tera akamo kandi ugwego kwa CNDH hanyuma nabandi bose babishoboye eka mbere nabo bashikira abo bategetsi bene gufata izo ngingo z'agahotoro izo ngingo zitarizo
ico kakibi kiri muri kaminuza y'u Burundi cyatewe n'itunganywa bushasha ry'agafashanyo ka bourse nk'ingwati zorihwa ntiryari bayijya mbere haba kugerageza guhindura agafashanyo mu ngwati zorihwa ariko inshuro zose byageragejwe abanyeshuri bavyiyamirije uwo mugambo cusubira inyuma eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bamaze iminsi barahagaritse amasomo kubera icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika buruse bajyaga bahabwa. Leta ibakabateganyiriza inguzanyo bazishyura barangije. Ibyo abanyeshuri ntibabyemeranywaho na leta. Ubamwe muri abo banyeshuri barafunzwe kandi nta n'ikigaragaza ko icyo kibazo kizabonerwa umuti vuba. Mu kiganiro mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kuri iki kibazo na Professor Libera Bashira kandi wigisha muri kaminuza Libre y'i Bruxelles, Roizi Misago umuyobozi w'imwe muri departement za kaminuza y'u Burundi na Richard Cheramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura International. Bwana Bashira kandi haratangira avuga uko abona icyo kibazo cya buruse abanyeshuri ba kaminuza bahabwaga.
Cyane cyo kumujyo kwibutsa noze ikibazo cha cuko agafashanyo baha abanyeshuri kabi dinisi ya Amerika iba mushinga na FD uwe twari kumwe mu mwaka wa 1986 uribuka neza ko president Baganza yafashe ingingo nk'iyo ariko urabizi ko twa biri hasi rimwe turabyanga umwaka ukurikira twaragize imana buryo yaraza ku butegetsi yongingo ya futwa mu nyuma ntibyasiba kugaruka mu 2014 president Nkurunziza wenyine yashyize ku itegeko rivuga yuko agafashanyo gahabwa abanyeshuri gahinduka icyo gihe bavuga yuko bagatanga bisunze amanota abanyeshuri baronse bari bagize imizi itatu abanyeshuri bafize babiri hasi rimwe ababyeyi abarundi bose bari yamirije iyo ngingo Petero Nkurunziza yarayikuyeho amaze gutorwa mu 2015 sinzi ko yatowe icyo ni ikindi kibazo yagarutse kuri iyo ngingo uye yagize deni akafashanyo bahora baronka abenshi rero abarundi benshi bavuga iki kibazo ntibasomye itegeko Nkurunziza yashyize ku mukono. Iyo tegeko rirekana neza kuri somye yuko umwana wa Nyarucari umwana w'umukene atazorengana tuzeye ico bita bakaroria imyaka 3 ya mbere ariko imana kahashika kuko ingingo zose zafashwe uhereye kuri ecole fondamentale kuko nje dafise ngiratuza kugaruka ko icegeranyo cy'amanota abanyeshuri baronse muri konkuru ya mbere y'abahejeje ecole fondamentale ndafise amazina detaye kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma nafashe ufashe abana ba mbere bashika ijana 81% ku ijana n'abana bo muri Meri de Bujumbura nta ntara n'imwe yindi irenze abana batatu ni ukuvuga yuko abana baje muri bagiye muri poste fondamentale benshi n'abana i Bujumbura mu mashuri azwi na za Gitega n'ahandi sabana baranyarushaje murumva yuko rero akarenganyo kava hasi ubize imana yari akazoshika akinjira muri kaminuza iryo tegeko rivuga yuko no fata article 28 rivuga yuko kwatamwana numwe azogira master atishuye amahera yose yafashe yigidongo denya yari yo yafashe yiga igice cya mbere cy'amashuri
Dr. Liberato akiga kwakora ika Dr. Aloise Misago agirica vuze ku byo mushikirije cyane cyane ko hariho abanyeshuri bo mu muji ari bo kenshi na kenshi bazaba bafise akarusha rusha abandi banyeshuri bava mu zindi ntara z'u Burundi ika nizo article zose muvuze mushikira na Aloise Misago jambo ni gwamo
yego namwumvirije ariko hari ibintu bimwe bimwe ngira ngo yagiye avanga nivyo muri decret baravuga yuko hari habana bazi ubwenge kurusha abandi bazoshobora kuronka bourse ariko abandi nabo bose atanumwe avuyemwo azoshobora gusaba pre bourse kandi uravye ni systeme twahoramo ya bourse usanga harimwo akarenganyo kuko ku banyeshure bashika 14,000 biga muri kaminuza y'u Burundi teranije n'abiga mu makaminuza yigenga bose baraba 40,000 ariko muri abo bose 13,000 gusa nibo baronka bourse abandi nabo ntayo baronka none muri abo baronka bourse hariho abari bafise uburenganzira bwo kuba muri interna batarenga 3,000 gusa urumva rero kuri abo bana bose binjira muri kaminuza bakeyi gusa nibo bovuga yuko bafise avantage ya bourse ariko ubu naho i pre bourse izoba generalize ku banyeshure bose ahubwo je novuga yuko i pre bourse ayije kurenganura umwana wa rukoti atahora afise access kuri bourse hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira n'ibintu bibiri icya mbere nuko mu karere no muri Afrika u Burundi ngira ngo nibwo bwari gusigara ari bwonyine butanga bourse uko yatanga ubuye abandi bose baramaze kubivamwo haba muri Tanzania muri Kenya mu Buganda cyangwa mu Rwanda ubu uye hasigaye hari pre bourse
ka mwavuze ukuntu mu bihugu bibanye byifashe cyane cyane ibihugu byo muri wa muryango mu buseruko bwa Afrika icyo kibazo turakigaruka ko turabe ingene byagenze igihe iyo ngingo yafatwa ariko nashaka ampe n'ijambo Richard Kiramunda akaba nawe nyine akurikirana cyane rwose icyo kibazo cy'uruhagararo hari hagati ya Leta y'u Burundi n'abanyeshuri mbega Richard mwebwe icyo kibazo mu kibona gute mukanya gato
ego icyo kibazo kiratangaje cyane gose kubona kigiteye uruhagarara cyane i Bujumbura kuko kugira bimere gucyo twumve yuko ari abanyeshuri bafashwe bagararije bari kubagira magreve abandi nabo bashitse mu mpimba birerekana yuko hariho akantu gahazwe kariko karategurwa inyuma y'ivyo bintu mugabe ivyo nibaza ko tuza kubigaruka ku cyo nashaka kuvuga nuko umuhisi nyakubahwa bakaza Jean Baptiste Yarongo yo Burundi mu igihe yashinga iyo decret kugira bagerageze kushinga pre bourse yari umuntu yabona kure cyane n'umuntu yari afise vision nationale iyo batabisubiza inyuma muri 87 uno munsi icyo kibazo ntacyari kuba gihari kuko n'umuntu yabona yuko yabona gutwara Burundi agashaka kubutwara nkuko ahandi hose ku isi babutwara akabona yuko yoshira ku murongo Burundi n'ibindi bihugu byose biteye imbere hama yongorane ikahava umushinga ntahe misako yavuze ati ni Burundi niho nico gihugu cyonyene cyara gisigaye gitanga iyo prebus na kare yongeye ko aravuga yuko ahubwo niyo prebus yahora ironka niyo burse yahora ironka abantu bake cyane bose no kuvuga yuko bari bakwiriye ahubwo kwiga ingene iyo prebus yoshigwa ko ahubwo n'ingene bazoyisubiza bigatuma leta n'abajejweza kaminuza big na cyarekere nabo batanga iyo prebus biga ingene bazoyisubiza ni kibazo cyari cyoroshye cyane gushika n'ubu hariho abantu bakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi badategera neza uruhagarara icyo kibazo giteye kuko n'ahandi hose niko bimeze na kare ndasubiyemo yuko icyo kibazo cya burse ahubwo cyasobanura abanyeshuri gusumba kubashyira hamwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC turi kumwe na Pacifique Pacifique mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Pacifique
cyo ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
narise sikibazo n'icyumviro nagire mbaze abatumire kuri bijyanye n'abanyeshuri kuri by'agashara ka buru
mukanye gatoyi nyarusa
nagire rumva ndababaze kuri iki kibazo kuri ingingo leta yafashe yo kwaka aka gafashanyo bikaba bigezeho mbere n'abanyeshuri bamwe bamwe bafatwa bagafungwa mbere bamwe bamwe abatumva yuko bamaze no gushika mu mpinga akambaza rero umwe muri abo oya ati mbega igihe bo barafashe iyo ngingo bo baregereye abanyeshure bakababaza ku buryo bakababaza bakumva ibyiyumviro byabo bakabikorera aca kandi mbaza akabazo kagira kabere ati mbega uwo wundi nawe nyene avugira abanyeshure nkamubaza ati mbega hoho by'ukuri bo baragerageje kumvikanisha impande zose ko tusanzwe tuzi ngaha mu Burundi hari umuhuza yatowe kuzoza arahuza impande ziba zishyamiranye mbega abo baba baramwituye arabahuza ku buryo impande zokumvikana cyangwa byoba byarananiranye ko ku buryo boba n'iki gihe ko twumva bariko baragira aho bahabuze iki ku buryo boba habuze iki kugira ngo bumvikane mbega amaherezo azoba yahe bigumye guca aya ko byamaze kugira no mu biro kwa Perezida akaba yarabiteye ko igikumu byaba byashyitseyo gute byagiyeyo gute byabashikanyeyo gute ko batabigarukanije hagufi ku buryo ntibishyike hariya icyo nicyo kibazo nagire ndababaze ku buryo bonye
murakoze Pacifique reka ikibazo cya mbere tukibaze Alois Misago mudige ku ijambo ku kibazo umushinga ntahe Pacifique abaje
ego ubwa mbere ikibazo cha prebourse si ikibazo cyaje gitadukiza murazi yuko muri 2014 harabaye inama rukokoma bita etat general de l'education aho muri iyo nama hari haserukiwe inzego zose hariho n'abasekuru bavyeyi basekuru n'abanyeshure hanyuma muri iyo nama abari muri iyo bari hweje ukuntu ibintu bimeze ubu nk'ubu uraje ntuzeye budget ya ministere ya enseignement supérieur muri ico gihe ibice 52% jagenda mu gufasha abanyeshure mu by'indaro no gufungura kuri budget yose ya ministere hanyuma uravye 10% kuri budget yose ya education jacha bigenda mu kurihira indaro no gufungurira abanyeshure bo muri kaminuza kubera rero yuko ibitikije abanyeshuri itera bigwira kandi kubera ecole fondamentale ucusanga n'abanyeshure baduga ku bwinshi leta ubwo bushobozi ntabwo yashobora kuronka mu myaka iza no kuvuga systeme ya education yoshigwa hasi yose nico gituma rero bavuze bati inyishu kuri ico kibazo ni prebourse
icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba n'umushyanahe Libera ntibashira kandi agire icyavuze ko kibazo cabajijwe na Pacifique ariko ikibazo kitoroshye ko Libera ntari mu Burundi abaza niba abanyeshuri harabaye inama hagati y'abanyeshuri kana leta bagashikiriza icyo kibazo umuhuza mu kane gatoyi umushyanahe Libera
wi na hon hari Burundi ariko kirandabikorana cyane gose ndazi ba byose n'icyo menyesha nuko cyane cyo abanyeshuri nta kosa narimwe bagize bavifashemo neza cyane naye mbona yakaje kubakeza barerekanye yuko Burundi bufite kazonza yaba atarabategetse bari baravyonona muti kubera iki abanyeshuri baritoriye baragezamba ivyo biri kuri n'amategeko agenga kaminuza na NS abo baserukira nibo bajejwe kuyaga n'abategetsi ingorane abanyeshuri bafite nuze abatwaranuze kaminuza abanyeshuri baserukira abandi batowe bari babizi barabanda gufata rero kubapfunga kubera ngo bandikiye umukuru w'igihugu hanyuma akavuga ko Burundi buri muri demokarasi ico umuntu wo kwibaza
ibyarizyo reka duhe ijambo rishaha kira munda nawe nyine agira icavuze ku byashikijwe na Pacifique abaza ati amaherezo nayahe ibintu byabandanya bimeze uko bimeze
ego cyewe icyo nashaka kuvuga ni ko iyo umuntu ariko arategura greve hariho amategeko abanza kwisunga iyo umuntu yandikiye ikete umuntu wari we wese hariho ibintu abwirizwa gukorekirana kugira akagira akavyandika mu neza kugira ntaza kurikiranwe mu nyuma yashize ko umukono hama kugira hagere aho ivyo bibazo bijanwe muri sentare bikaja muri penale abantu bagapfungwa nuko hariho amakosa yagizwe ayo makosa yagizwe nivyo namye mvuga mu ntango ntabashije kubandanya kuko twa tukiye mu ntango amarara kugira have amakosa nkayo nuko habaye manipulation ivuye hanze na cane cane bica biboneka yuko habaye manipulation politique kuki manipulation politique ikibazo umuntu
ibaza
none ko kwico kibazo muri 2014
cyane
iki gitangwe gutera ingorane uno munsi
muravuze ikintu cha manipulation politique ivyo murabifitiye ivyemezo
umuntu agize aravye hirya no hino ingene ivyo bintu biriko birakogwa ukaraba ingene bande babashigikira na bande batabashigikira ukaraba n'umwaka vyatanguye kwiga igihe cy'amaeta general de l'education mu 2014 ukabona yuko icyo kibazo gitanguye gutera induru ubu ucubona neza na neza yuko hariho manipulation quelque part
icyo cyari gice ikiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye mu kanya na Professor Libera bashira kandi wigisha muri kaminuza y'Imbere y'i Bruxelles aruzi misago umuyobozi w'imwe muri departement zo muri kaminuza y'i Burundi narisharikira munda umuyobozi wa Radio Bujumbura International baganiraga rero ku kibazo cya Bruxelles zahabwaga abanyeshuri ubaka bazajya babona inguzanyo
uruhagarara
nahumiwe beka mana yanje ibintu tuzobikura gatwimbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwitswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohavya bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tubakibintu byangare tubone byongera n'isinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo gukunda ruruta byose ivyo kuri umusereko nanje nkawo murengero mafu
niki kina muri kirukuri kwishwe rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
nshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha tubatumiye ariko gukomeza gukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 abadufashe rero ku buhanga bw'ibyuma nabo mbashimire ni Bill Barber wafatanije na Fatuma Karara Alimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. tubifurije rero ibihe byiza, mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro.